mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini na hazo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni muri isanga ya mbere yo mwaka w'2022 ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza. Uno munsi rero murabizi yuko ubundi kuwa mbere tuvuga politike, tukavuga ibijanye n'ubuzima butandukanye bw'ibihugu bitandukanye, ariko uno munsi twavuze tutireka mubandanye mutubwira ingene muri ko muratangura umwaka w'2022. Twarabivuganye mu ndwi yaheze abatwumvise, bamwe bavuga ko umwaka w'2021 utagenze neza, ariko turizera yuko uno mwaka w'2022 wowe uzogenda neza. Aho muri ko muhimbaza gute, muri ko mutangura gute imigambi itandukanye, niyahe mufise, ico mushaka ku ijwi rya Amerika izobashikira ko muri uno mwaka w'2022 nicahe, aho tutashitse nihe. Turaze no kubaha akanya gatonya ko kuwifurizanya batashoboye kuwifurizanya umwaka mwiza. Birumvikana rero yuko tuza kubashamo n'imidiho itandukanye y'indirimbo mu ndimi zitandukanye mu bihugu bitandukanye, ariko tuza kwibanda cane gose mu karere k'ibiyaga bigari. Duhereye ku karirimbo ka Aline Gahongayire, ni akaririmbo kitwa Rendezvous. Gahongayire tuvugana ku munsi wa gatandatu yaratubwiye ko afise umugambi wo gukorana indirimbo n'umuhanzi wo mu Burundi twa Kidumu, batwemere ko iyo ndirimbo igasohoka ijwi rya Amerika tuzoba bambere tuyironka. Turabarindiriye rero Aline na Kidumu ko bazoduha iyo ndirimbo, akaririmbo ni Rendezvous ka Aline Gahongayire. Ijigi Amerika, Washington DC, Mukirundi, no Mukinyarwanda, nukorero tu ragie ku kwa kila matelefone yanyo atandukanye aho muri kugira ngo mutubwire umwaka ingene wagenze ugene muri komuna tangu rundi Ijigi Amerika mu 2022 mugiteze kwiki ni hehe tutashitse ni mushaka ko dushika yamuremye ikaze ku Ijigi Amerika yamuremye uratwumva yamuremye uratwumva yamuremye turumva tutariko turumvikana ariko twabemere ko tuza kubashamwo indirimbo zitandukanye mu midiho itandukanye mu kurindira rero yuko turonka abakunzi b'Ijwi ry'Amerika aho muri kugira ngo tubahe akanya ko kuvugana natwe mutugira uko umwaka w'2022 wagenze turabandanya n'uturirimbo dutandukanye harimo Diamond Muramuz karabasusurukije mu 2021 hariho abatari bake nkuko mwagiye murabigaruka ko namwe byo mu biganiro mwagumye muhira kugira ngo mwirinde kiza cha COVID ya 19 abakunzi b'umuziki aka karirimbo nyimba mukunda indirimbo ndaziko mwagasanze muzo mwaza murumviriza ahatandukanye mufata ingendo mugira iki turabaha rero akanya kugira ngo mutubwire cane cane ico mwifuza ku Ijwi ry'Amerika mu 2022 aho twabashikiye mu 2021 kandi mwongere mubandanye mutubwire ko mutangura umwaka nico muwipfurizamo yope kabaryohere excellence ZK la fondation DLT mbere rero ni yamuremye twa twabuze ngo aragarutse ku murongo wa telefone yamuremye ubuturumvikana
ndabumva
uherere hega yamure
ubundi Musanze aho zabiruhebe
haravugwa makinga aho muri Musanze
eh na mahoro nta kibazo akavura karahari turashimye Imana
natwe ibirere byazindutse byahindutse urubura rwaguye ari rwinshi kandi tutari turumenyereye mu myaka yahera rwaragwa ku Noel no kubunane ariko ubu ntivyari vyabaye mugabo aho nacenza ku kazi amabarabara rera hari urubura rwinshi cyane urumva ko ikirere cyarunse imvura ni hamwe na n'urwo rubura ari henshi. Hanyuma rero umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe wawuhimbaje gute, bibiri na mirongo ibiri na kabiri wutanguye gute?
Umwaka urangiye wa bibiri na makumyabiri na rimwe wari umwaka wabonetsemo covid cyangwa se corona, ariko ntabwo byatubuje gukora nubwo hagiye habonekamo uzaguma mu rugo. Kuri njyewe wangendekeye neza nubwo habonetsemo izo mbogamizi. Hanyuma ikindi uyu mwaka tutangiye wa bibiri na makumyabiri na kabiri ndabona ari umwaka ushobora kuzaba mwiza kuko abantu twabashije kugerageza kwitwararika mu mwaka washize, ubu tugiye kurushaho kwitwara neza tunarwanya corona.
Hanyuma ku ijwi rya Amerika hari ibiganiro bitandukanye twabashikirije uri mu batwumviriza. Ibyo twashikije mu bihumbi na mirongo ibiri na rimwe ico negura ico wifuza ko mu bihumbi na mirongo ibiri na kabiri twoshimikira ko nigike?
Ibiganiro byanyu byose ni byiza ndabishima ntacyo negura, ahubwo nakumva mwakongeramo uburyo ki abantu bajya barushaho kugira intasho batasha abavandimwe n'inshuti, hanyuma bikaba byiza dukomeje kujya tuganira mukajya mushobora no kuba mwadusura mu makaritsiye aho dutuye.
Ivyo turabibwira umukuru w'igisata, hanyuma tuzoraba uko tushikaho. Ubundi turasaba amenyeshamakuru bacu baragerageza bakaza baraza ahashoboka, ariko ko mwifuza ko bahashika gusumba tuzogerageza turabe.
Yego, nibyo twifuza ko mwahinduraho biramutse bikunze.
Urakoze cyane rwose Yamuremye.
Ego,
umwaka wahera rero ku ijwi rya Amerika twarahimbaje imyaka mirongo ibiri n'itanu kino gisata kimaze kivutse. Abatari bake mwarakurikiye ibiganiro twabateguriye tukabashikiriza kuri iyo sabukuru itari isanzwe. Nuko unye rero tugiye mu wa mirongo ibiri na gatandatu, icyo mushaka ko tuzoshimikira ko tukirindiriye kuri mwebwe ko dushaka kubaha ibiganiro mwebwe mwifuza, dushaka kubashikiraho mwifuza gusumba uko twebwe tuvyifuza. Turase na Pachel ku yindi murongo wa telefone. Pachel, ikaze.
Ndabaramukije, ndabifuriza n'umwaka mwiza.
Urakoze na wewe, uzokubera umwaka mwiza cyane. Pachel, uherereye he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Gitega
kumbakuye ndi
ku mugwa mukuru wa politike.
Ku mugwa mukuru wa politike
mu Giswahili canke mu Giheta?
Aje ndi mu Gisagara, ahantu bita karitsiye Nyabututsi.
Nyabututsi ndahabona.
Hajya nyene niho nkubu nihagarariye baza.
Ndazi kandi ko ngaho hari abakunzi benshi b'ijwi rya Amerika.
Benshi cyane rwose. Ntabwo igihugu twifitiye murakizi ko tutayumviriza rwose nk'uko twahora tuyumviriza mu minsi iheze. Tuyumviriza kuciye kuri sosiyo, ari kuri magurupe ya WhatsApp, umva ibiganiro bito bito umuntu ntashobora kwisanzura.
Na je nibaza yuko uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kabiri nawe FM zizogaruka. No kubihereza Imana abategetsi ku mpande zose, nibaza ko bafise shaka aba mu Burundi no ngaha anye, kandi nta kinanirana ngira ngo bazuraba igishoboka amafi magaruke.
Yego, demwe turayisha sayigoze ko twosubira kuyumviriza nk'uko vyahoze. Bo basanga kenshi abantu guhera mu gatondo ariyo radio usanga bariko barumviriza ibiganiro vy'ikirundi, ari ibiganiro byagenda byisubiriza, asanga abantu birabanihimbara cyane. Rero nk'ubu batakivyumviriza usanganye n'umenga ari aho akantu kabura kugira ngo umuntu yisanzure mu kumenya utuba ijya hirya no hino mu isi.
Birumvikana ico kibazo barakizi. Nibaza yuko ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kizoterwa umuti. Hanyuma rero gapace, wowe ubwawe watanguye gute umwaka, uriko uhimbaza gute wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri?
Ese bitangwe twarawuhimbaje bidafashe cyane bivanye n'uko bwa mbere bwo nk'uko mubizi ino minsi isi kino kiza kimaze iminsi kihari ishari cyagiye kibuza abantu kwisanzura nkuko babishaka. Babona baratsebye kujya mu butambiro kugira ngo twisanzure, ugasanga ufite amafaranga mugabo amafaranga ukabura n'inshi yakoresha bibanye n'uko wabuza huja kwidagadurira. Mezi dusanzwe twahereje kujya gusenga mu isengero, tuvuyeyo tuca tujya muhira tuza kwitekera umuceri turifungurira ibindi nabyo ntitwashoboye kunezerwa nkuko twari tubyifuza.
Ni ukwihangana mugabo, turaza kubafasha tubashiremo indirimbo muce mwitambiraho muri ntakundi. Bitakunze ko muja muri boite na cino musije rya Amerika arabaherekeza mu turirimbo tuvanze kugira ngo mushobore kumererwa neza. Akaririmbo ni Katrizo mu Burundi, turaza kumwakira mu mwanya uri imbere. Ariko rero Pachel, ubanze utubwire ingene ico wifuza ku 2022 rero ugiye gutangura ku ijwi rya Amerika. Pachel,
wifuza yuko
ico wifuza ku ijwi rya Amerika tuzogushikira kuri cyane.
Nari nifuza ubwa mbere ko mwosamirana mu Burundi, bikamera nk'uko byahoze. Hanyuma ikigira kabiri, nifuza ko ibiganiro mwoza muradutembera no mu Burundi, tukumva ibiganiro mwagiriye ino ku banyagihugu, mukaraba ibintu biba nyine mukaza murabishyikiriza. Kuko hariho iyo uri kumviza uruhande rumwe ku iradiyo imwe, radiyo y'igihugu nanyizi radiyo zo ngaha, hari igihe kumbure inkuru yumve uko yabaye, usanga hari akantu bagerageza kugabanya. Mugabo mwegumva ikintu mu kivuga ni uko cyabaye. Mugabo abandi iyo wumvize radiyo yino yo nyine, usanga nyine umenga inkuru yizera cyane. Mugabo iyo ari radiyo uti ntawe yegamiye ntawitinya, urumva uravuga uti iyi nkuru ni iy'ukuri, iyo ivuye yizwe kandi niyo niy'ukuri. Mugabo ari radiyo yino yonyine, urumva uvuga uti mu gutegura inkuru barabandi bakaraba aho bari, bakavuga ati nimba yari imeze uku reka tugabanyaka kugira ngo ntizave twikwegera. For example, mugabo ari imirimo imutuye gukora neza mu gihugu, usanga inkuru zose zivugwa
urakoze cyane kuri ico cizere udugirira, kandi nibaza ko natwe tutazoguhemukira. Hama ibisata bitandukanye ushaka ku ijwi rya Amerika rikora ko cyane n'ivya
cyane cyane ndifuza yuko igisata cyo kwiteza imbere cyane cyane iterambere ry'abakiri bato umwo ijyamo mu bisata cya siporo cyane risanzwe ihari. Mugabo nihoye mukaraba mukongereza umwanya kuko ubona manda cyaka ariho groupe ya WhatsApp dufite aho rahacamo ibiganiro bimwe bibi. Mugabo usanga nyine n'utuntu tugufi tugufi, ugasanga nyine umuntu aracyafite inyota yo kumviriza ibindi rero byiza muraba n'ibiganiro bimwe bimwe n'ibyo bivuga ku bintu by'iterambere umwanya wabyo ukagenda wiyongera.
Tuzobigerageza. Urakoze rero Pachela, ngaho igitega ugira umunsi mwiza.
Ego watwese muandanye na mwege mu ibihe byiza.
Urakoze cyane. Turase na Gilbert kuyundi murongo wa telefone. Gilbert ikaze ku ijwi rya Amerika.
Alo, alo, murakoze cyane.
Uherereye ga Gilbert?
Njye mpereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Bujumbura naho havugwa make.
Ni Bujumbura n'amahoro cyane kabisa, akavura gusa nako n'umuhezagiro
kazindukiye ahatandukanye.
Ego,
ego. Nuko rero turiko turabaza icyo mwuvuga.
Ubu rero ntanguye kubitwiza abitwiza umwaka mushasha ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane rwose.
Nkaba ndayifuza ko uyu mwaka w'2022 yuko mwogirana imishyikirano na leta y'u Burundi kugira ngo ijwi rya Amerika risubire samirane ku butaka bw'u Burundi. Niko ahanini nico umuntu yipfuza.
Nibaza ko baba abategetsi b'i Burundi baba bunga bavyumva, abategetsi b'i Burundi bariko barumvije rya Amerika, abakunzi barashaka ko tugaruka mu Burundi. Nuko rero hamajibe umwaka wawe utanguye wawuheraheje gute, utangura undi gute?
Muri rusange umunsi mukuru guheza umwaka nawe nabugendeje neza kuko nari nakubitiye ruguru kuri abavyeyi uyu munsi niho nagarukira mu gisagara cya Bujumbura ariko ahanini cyayi cyo gushimira nka wifuriza n'abandi inshuti n'abagenzi n'abandi bose nkayifuriza umwaka w'amagara meza n'iterambere
yego hambavu yuko wifuza ko ijwi rya Amerika rigaruka ibindi wifuza ko tuzoshimikira ko canke n'ivyahe mu Burundi canke mu makungu ibiganiro wifuza ko tuzoshimikira ko 2022 n'ivyahe
ibiganiro nifuza ko ndifuza ko mwogwiza ibiganiro na cyane cyane ko mwogwiza ibiganiro mumaze kugurura umurongo mwamaze kuganira na leta naho mwokongereza ibiganiro abandi cyane cyane abanyagihugu bo mu cyaro cyangwa abo mu misozi badashobora kumva ijwi rya Amerika numva yuko naho mwogwiza ibyo biganiro menga nta kamaro ntibo byumva sirutse cyane cyane ngaha ku butaka bw'u Burundi icyo ni cya mbere cya kabiri mwogwiza nayo ndayivuze mwogwiza ibiganiro cyane cyane ibiganiro by'iterambere mugwaruka cyane cyane kuko mwazi ko gwaruka arigo hangiro rya Burundi bwejo nibwo bwoteza imbere Afrika meme n'isi yose
ivyo turabishikiriza abatwara kino gisata nibaza yuko nabo nyene bariko barumva ikiganiro bazogerageza barabingene babashaka kunyota urakoze cyane rero Gilbert
makoze namwe kuba mwaduhaye n'umwanya ku gane no kwipfuriza inshuti n'abagenzi umwaka mushasha
urakoze ubandanye
mucyoheza ngaho kwitwa rya Amerika
kugira umunsi mwiza ngaho ibujumbura mu Burundi
murakoze cyane
akaririmbo igikobwa nako kari mu turirimbo twakunze mu 2021
murakoze cyane
uko kundanda ireka kwirirwa ubaza nukuri kure y'amaso sikure y'umutima aya magambo nkubwira aba mvuye mu ndiba nukangwe no kubona utanyegereye ese warubizi igiko niriwe nkutekereza cyane nareba ya shusho yawe dore umwiza w'urwagasabo mwiza wanjye ndakurahiye ntawe ukuruta mwiza nkunda igikobwa ndakuramukije cyane kagira imana igikobwa ariko sura
Jugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya rero na muri sanga rino munsi mumvise ko ari muri sanga twahebeye mwebwe muri komora twumva kugira ngo mushe kutubwira ico mwipfuza kuri twebwe mu 2022 uko mwahimbaje umwaka ariko mutubwira cyane cyane ico mwipfuza ko Ijugi Amerika yo bashikira ko mu 2022 amatelefone turaza kubandanya tubahamagara naho tubona umenga muhinga bw'ivyuma hari kibazo cyo kubatora ariko turabandanya no turirimbo mu kurindira.
Yes, baby, you're so cool, Luna Tisha. Queen, no keep it, I wanna pump, pump, Tisha, bro. Bad girl, why you that bad girl? Why you wanna see me crying, baby, what the fuck? Mad girl, baby, what the one? No go, fita, no go, fita, no go, no go, no go. Yo, no go, yo. No go, fita, no go, yo. No go, yo. No go, fita, no go, yo. Yo, 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 yo. No go fatana ku yo 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 Yagira da was a low kumbe waje kurya show waje kuchenga chenga kuri kia karu show no go fatana go skip jena kumereda for was you use me like a skip and nobody know you just wanna chill chill just wanna kill kill chipedo chinu my just pendi gol ma mele 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 mo fele fele mele ma kill kill hakiru da sosa kumbe baba ngaga pili pili Coco, as the law, I think I'm falling with the better Coco. But it's gonna low, me tamani kama boko. Tingu ya hashashi na hundi muwandi soko. Nogu fata noku, yo. Nogu chiru kwa pirato. Nanya waje watkwai, nari kwefo telling you na lengi. Yo, nogu tantaranta dento. Denda, shwi, nuna nyebu te. Kono wanera mafafa, nga telenovela. Saudi so far like a vuvuzela. Gira bu gira bu gira ma yeri bu ba gira kuchi hota. Hey, kuri bitari bu kuri bitiru chutari. What the hell? Yo, noku, yo. Nogu fata noku, yo. Noku, yo. Nogu fata noku, yo. Yo, 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 yo. Nogu fata noku, yo, 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 yo.
Akaririmbo karaka Trezo mu gihugu cy'u Burundi kitwa yo twari tuzi ko tuza kumuronka kuri telefone yiwe ariko ntivyakunze nitwa muronka turamugarukana uko biri kose. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya rero kwakira amatelefone yanyu aho muri hatandukanye kugira ngo mutubwire ico mwifuza ku 2022 Ijugi Amerika ryo bashikira ko aho mushaka ko Ijugi Amerika ribashikira ni hehe muhatubwire ibiganiro vyacu mwakunze mu 2021 n'ivyahe ivyo mushaka ko dushimikira ko ivyo mushaka ko duhindura ico mushaka ko twongeramwo ni cahe murabitubwira hama natwe duheze tubishikirize abadukurira nabo barabe ico bashaka gukora mu 2022 kugira ngo iradio yanyu agume ari radio mwiyumvamwo Agumadira diyu wa shikiriza iligani ilo mwipuza. Switi nishire kamfugu kuteye. Yeah, switi papa panapa make me feel fine. Yeah. Oh baby data unwaze kumotima. Wande uja wa mubise shaka kuira. Oh boy, ulimiza sinahura. Mira nera nugo wabu kukugira kumukunda. Mama, you're so beautiful. Ndabibu nanki kwera. Cause I have the same feelings. They come for to your chance. I go to your woman. We are the party, they turn to one one. Oh, my sexy ladies and love.
mama nka kweba
mega haja wa pepere kikuna jenari ndende nara kuona mumubiri juju amereresa
America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibirerengirana ikora atari byiza ariko aragwa imvura hatandukanye amatelefone ntibikobira konda ko tubahamagara mugabo barabandanye muhinga bw'ivyuma tunasaba imbabazi kuri mwe mwari mwatungikiye ama nimero ya telefone tariko turatora twumve ko dushaka kumvikana na Gedeon. Gedeon ikaze ku jugi America
bego murakoze kumikaze ndiko ndabumva neza cyane
njyo ukura twumva neza uherehega Gedeon
Jyo ndi mu Burundi imakamba
imakamba ku ruhande rwa Kayokwe canke
wa komine Kayogoro
havuga amakinga ho mu Kayogoro
oh ni meza kabisa turashima nziza umwaka ni mwiza kabisa mushasha mbona abantu bonezerewe
mwawe utanguye neza undi mwawuriye neza
yego ntangorane nimwe navanga yarabaye umwaka waheze neza n'ubundi mbona tutanguye neza nta kagorane karacamo
Imana ishimwe cyane
yego sinzi nkamuhiye muri Amerika
twebwe umwaka wagenze neza cyane wari umwaka uratandukanye gatonya n'indi myaka yahabaye kubera ko ibihe bya COVID ya 19 byasaba ko umuntu yiraba akaraba nabo bari kumwe birumvikana ko hariho ukutidagadura kwahahoze ni gihe kivugwamo ikiza cha COVID ya 19 cyane na cyane cyane buriya bwoko bushasha bwa Omicron ugasanga ku nshuti zawe nka zitandatu zine ziragwaye iyo Omicron urumva ko ubusigaranye nka babiri gusa mu buhimbazanye ariko ntacho mu 2022 zogenda neza ikindi gitandukanye nuko nta gwarura gwera bitaneje canke sino mu congereza gwaguye ariko gwaguye no musi gwabonetse ahatandukanye yego byari bimeze neza yego hanyuma ryo gaje deho yego mu 2022 ijuru rya Amerika uragifuza kwiki aho ritashitse mu 2021 wifuza ko ryoshika muri 2022 ni he
Jewe cyo nifuza nuko ijuru rya Amerika yego benshi baravuga ngo badushikiza makuru ngo badatohoje neza icyo mbona nuko mwoshigeregeza kugira ngo beshi bashoboka babizere ku makuru muduheza mudushikiriza kuko bashobora kubwira nk'umuntu ibyo wumvise ku ijwi rya Amerika cyangwa ibyo wasomye akakubwira ngo ijwi rya Amerika ngo bibishi ngo nababeshi jyewe rero mbona umenga mwogerageza kugira ngo amakuru yanyu beshi bashoboka kugira ngo bashobore kuyizera yego
mbe iyo bavuga iyo ubonye wowe usomye nk'ahantu bavuga ngo nababeshi ugaca usoma ibirimo ucha utahura ikintu kuzura soma ukahariho nabavuga ngo nababeshi ngo nta mutegetsi w'u Burundi yavuze ivyo kandi aha anye tunagire ko tubabwira abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ariho bumwe mu butumwa bwanyu tuzohava tuza turavana kuko ari inkuru usanga byavuzwe amajwi yumvikana ko ari kana ka bivuze umuntu akaza ngo nububeshi kuko bumvise ico badashaka kumva mu matwi yabo igihe nk'ico cyose uzohore wugurura inkuru kuko kukungene twandika amakuru kuri Facebook no handi ntidushiramo byose turandika umutwe w'inkuru hama ibindi mukaza mukavyumviza canke mukabisoma ku buryo buramvuye ntukafatire ku ijambo rimwe gusa ahubwo injira indani usome inkuru yose hama usesangure n'umutwe wawe n'akami kawe nayo kuvuga ngo nababeshi amakuru tubashikiriza n'amakuru aba ya yitondewe Ego. Mm-hmm. Hanyuma hambavu yico turakwemereko tuzobandanya tuza turasesangura tuongera dutohoza imbere nkuko vyahora yo gutangaza niko tubikora hama ikindi naco wifuza ikindi wifuza ku ijuru ry'Amerika yo gushe
nta kindi bro mbona byose mburume yameze neza kabisa yego
ni ukorera ugira umunsi mwiza ngahe makamba
yego namwebwe umunsi mwiza ya mwe muri mu ijoro hi
oya twe turaburakeye turi saa 3 na 3 y'igitondo urakoze cyane urakoze ugira umugoro wa mwiza Trafse na Joyce kuyundi murongo wa telefone urakoze Joyce urahari?
Ari.
Eh uherehega Joyce.
Ari muri Uganda abitambarara.
Mbalala haravugwa maki.
Mbalala ameze neza na kibazo tumeze neza turashima.
Umwaka utanguye neza.
Eh na utanguye neza ariko nyine uri kurangira niho narwaye ariko washije nati.
Nuko rero turiko turabasaba ko mutubwira ico mwifuza ku ijuru rya Amerika mu mwaka mushasha dutanguye.
Cyambe tubanza gushimira ku byo mukora. Muradufashe tumenye amakuru atandukanye. Ariko nuko mwakongereza uburyo ko nkaho mperereye ijuru rya Amerika pikeshi nkange nayikurekerana kuri Facebook sinzi ko hari ngo bage zamkare onda nka maskati yoba ashobora gushika ibiganiro byanze
hariho imbere kuvuga ikindi hariho muri abari mu karere ka Kisoro barashobora kumva kuri ijuri yobora sinzi wowe uko ngaho onye byo gushikira urumva ijuri yobora
asi cyane ntabwo ari cyane
kwera ko nk'abari muri Kisoro n'abahegereye ijuri yobora bararyumva barumva ko ibiganiro byacu ariko ntaco icu tabonye kuri Facebook uzoruja kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa akaburungu com ibiganiro vyacu vyose biba bihari uta kandi nako
ikindi nyine nuko ugira ino ntaho duhereye muza mura kwiza amenye amakuru ugira mune bwe abone inkuru ugira amenye nyine anayitanga cyangwa ari intererano kamenye ayitereye
Yego. Hariho uburyo bworoshe bwo kutwandikira kuri email radio@gmail.com. Hanyuma bitagenda gucyo mugacisha kuri Facebook VOA Radio yacu. Bitagenda gucyo naho ufise ka WhatsApp urashobora kutwandikira kuri +2 7 8 2 8 2 8 2 aho hose ni nimero z'ijuru rya Amerika na email y'ijuru rya Amerika uhaciye uradushikira
okay
yego
ikintu n'ihebe na mwako gerageze mukadufashe
urakoze cyane turavyanditse ego nuko rero ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda na nabemereye ko Trezo tuza kumuzana Trezo karibu ku ijuru rya Amerika
nakoze cyane kuri mitazi y'ijuru rya Amerika
uriko utangura umwaka gute w'2022
umwaka w'2022 twatanguye neza uretse ko atanze ikintu byinshi turamara sori twoshoka tuvuga ko ari mwiza cyangwa ari mubi ariko uko bikoze turashima Imana iriko bigenda neza
abakunzi b'ijuru rya Amerika batandukanye bari badusabye ati mutuzanire Trezo mutumwakirire na cyane cyane mu karirimbo twakunze bariko barumva ariko iyo aka karirimbo ngo baragakunze karabasusurukije benshi niko karirimbo ka mbere watanguriye ko canke ni kwamenyekanye ko gusomba
yo nabwo ari indirimbo yacu ya mbere no bibutsa yuko ni ririmba natwi mana no tuvuka nari Lucky Boy Rakila ama yo yabaye indirimbo yacu ya kabiri nabwo ari indirimbo ya mbere kuko ya mbere iri kuri account ya Lucky Boy Rakila yo yitwa Papichulo ariko iyo twamenyekanye ko cyane gose kandi abantu bakunze niyo ego
wibaza ko icatumye ikundwa ari umudiho wayo tutari dusanze tunamenyereye cyane mu baririmbyi b'Uburundi canke ari amajambo.
Byose nova ko byose byagiranye abantu cyane n'andere nuko ari umudiho utambika ni umudiho utokwirengagiza iyo uwumvise kugeza gutamba. Cya kabiri ni histoire iri mu ndirimbo histoire y'akababaro, hama hakaba hakoreshwa kenshi akajambo kayo, ijambo rimenyerewe rwose mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda, ndetse iyo ni akajambo nibaza ko atamunsi yorenga idakoresheje akajambo ukoresha iyo watangaye, iyo wabaye, iyo wigiriwe, n'akajambo nyine umuntu wese akoresha. Nayo mpamvu ngira indirimbo yakumbiwe rwose kubera ikoreshejwe amajambo amenyerewe.
Hanyuma gatrezo mu 2022 utegura iki abakunzi bawe, abakunda umuziki w'Uburundi no muri East Africa? Hari amakolabo witeze gukora n'abandi baririmbyi canke uzoguruma ukorana n'uwo muvukana gusa? Ico muteguriye abantu muri rusange ni ca?
Twe dukorana aza duo duo ya babiri, ni jewe Trezo na Rapi Boy Afina, tuzokoramaho imyaka yose, ndetse tuzokorana ari kumwe na babiri jewe na Rapi Boy Afina. Ariko ama featuring yaba ari local cyangwa ari international hanze y'igihugu ari envisageable, ari kuri plan dufite uyu mwaka wa 2022. Dufite kuzokorana n'aba local artists hamwe n'aba international artists. Imana idukije ubuzima, abafanzi bacu twizeye ko tuzobangina byiza biryoshye rwose nibyo twabahaye umwaka uhita.
Abatandukanye barashobora kubaza ati Trezo akazina kiwe katari akazina ko kuririmba na ka?
Amazina yanjye y'ukuri ni Trezo Ndayishimiye Trezor, wo turirimba nanyu Pacifique nawe ariwe Rapi Boy Afina. Trezo ni izina ryanje nahawe n'ababyeyi, ari naho havuye Trezo kuri ayo amazina agomba gusa. Ego naho nari kuye.
Nuko rero uducishizemo gatonya akapela ka yo, hanyuma cetse kwifuriza umwaka mwiza.
Yo, it's so cool that it's so cool that na gufata na gutira gakunzeze enough has enough baby bega nikukusha kakunishitujebe. Yes baby you so cool you not sure queen looky people wanna pom pom picture bro, bad girl what you die bad girl what you wanna see me crying baby what the fuck mad girl baby what the gone na kufata na kufata na ku na ku na ku yo yeah na ku yo.
Urakoze cyane,
ndabifuriza abafanzi bose ba Trezo na Rapi Boy umwaka mushasha mwiza, bawurambemwo bawukure mwiza byinshi bitandukanye, hamwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bose muri rusange.
Ego cyane Trezo, urakoze cyane, nawe tukwifurize umwaka mwiza w'2022. Turarindira indirimbo zawe zitandukanye zanyu zitandukanye.
Ego murakoze cyane namwe.
Urakoze cyane. Akaririmbo rero iyo gace karyohera abakunzi b'ijwi rya Amerika. Muri capo agasaho kanje koko dagateri byago teri byago gateri byago. It's so cool baby, it's so cool baby, no gufata no guteraga cool baby, enough has enough baby, bega nikukusha kakunyicisha tujede. Yes baby you so cool una tisha queen no kipita wanna pom pom tisha bro, bad girl why you that bad girl why you wanna see me crying baby what the fuck mad girl baby what the one no gufata no guhata no ku yo naku yo naku fata naku yo naku yo naku fata naku yo 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 naku fata naku yo 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 yo. Ain't nobody know, you just wanna chillin' chillin', just wanna kill it, kill it. Check it out, chill you my just pendy gold, my milli milli. You play my filly filly, you play my killer killing. Hack you through the sauce, I come with Bob and I got pili pili. Ow! Coco, as be like, I think I found it with the bed of cocoa. But it's gonna low, me to my neck, I'm a boko. Tingu ya hashash and I hold you move on this so go. Logo fata loco, yo. No go chiru kwa pirato nanya wanje watwai nari pre for telling you na lengi yo no go tanta danta dento benda squee nuna nyebute kunwa nira mafafa ngatele novella. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Livingstone ku ndi murongo wa telefone. Livingstone ikaze ku Ijwi Amerika.
Murakoze cyane kuduha ikaze.
Ego n'umwaka mwiza.
Tusangire.
Ego watanguye gute umwaka mushaje?
Umwaka mushasha turawiteguriye kuko mu bisanzwe nituraja ku kazi. Jewe sanzwe nkora muri company yitwa Unity Home.
Iri mu cahe gihugu?
Iri mu gihugu cya Nairobi muri Kenya.
Baciye babahagakonje k'umwaka rero.
Uko bisanzwe buri umwaka ukutashe baduhagakonji.
Hanyuma mwahimbaje gute umwaka mushasha ngaho Nairobi?
Ngaho Nairobi umwaka wagenze neza kabisa, twawutashe amahoro ntawagwaye, eka byari byiza kabisa.
Nuko rero uno munsi Livingstone twashimye guha umwanya abakunzi b'ijuru rya Amerika kugira ngo batubwire uko bariko barahimbaza umwaka uko bawutangura, ariko na cyane cyane batubwire ico bibaza ku ijuru rya Amerika, ico mwibaza ku ijuru rya Amerika mushaka kuri bashikira ko mu 2022.
Mu bisanzwe ijuru rya Amerika turabikunda cyane, twatwifuza yuko ryo tuguma hafi nkuko rizara iraduha akajyo ko kutasha ko kushikiriza ibyiyumviro ibikogwa dukora, kubera turafise imishingano twimirije gushinga tu bigasa yuko mwaza mwayitwa mamariza mu bandi bagenzi.
Kwamamaza ushatse kuvuga iki?
Nko turafise nk'amakoperative twimirije gukereya, yani nko gutanga information ku bo bakeneye kwinjira mu ayo makoperative.
Ego turatera intega abatandukanye bafise ivyumviro basangiza abandi n'imigambi basangiza kugira ngo babitubwire ko niwabwira icushitse kuzotubarira.
Sawa murakoze, nkaba nifuza rero gutaja.
Ego.
Reka mere ku mukunzi wanje ari mu gihugu cy'u Burundi yitwa Everine Nduwimana. Reka nshengenda ku basore bose dukorana ngaha muri company Unity Home ngata tuziti muri Kenya. Reka nshengenda naje Guillaume ari muri Australia. Reka nshengenda ari Christophe ari muri Uganda. Acangira ko ntasha n'umuryango wanje uri mu gihugu cy'u Burundi. Nahereza kuri mwebwe nyene murongo w'ijwi rya Amerika.
Si twebwe tubirongo ariko barirongo ngira ubutumwa burabashike. Twe turamenyesha amakuru basanze urongo ikintu gisata ni Etienne Karekezi.
ndamwumva.
Urakoze cyane rero, ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi muri Kenya.
Namwebwe mugira ibihe byiza n'umwaka mushaka.
Urakoze cyane. Turase na Elias ku yindi murongo wa telefone. Elias ikaze. Ego Elias, nawe uri kuhimbaza gute umwaka mushasha?
Umwaka mushasha turashima ko washize dukomeye. Ibindi nabyo kabisa ntitwawuhimbaza nk'uko umuntu yaba yabyifuza bivanye n'utuma turi.
Ni ukwihangana n'ukwihangana. Yego, hama ijwi rya Amerika rero mu 2022 imigambi itandukanye wifuza kuyo gushikira ko niya.
Ugiye kuraba inacyarwanuka, ugiye kuraba mu byo nize nize ibintu bijyanye na finansi bijyanye no kwikorera imigambi. Bijyanye rero twifuza yuko ngo turatubwira ahantu umuntu yokura amasumo, ahantu yagurisha imigambi yiwe, nawe akahakura ku nguko. Nibyo ibintu bya l'entrepreneuriat nibyo bidafite hino iwacu mu Burundi, kino nta kindi kintu umuntu abona.
Aho tugeza ngira ngo icyo twokwemera ni ukubahamagarira ahubwo abagize icyo bashika bakabasangiza urugendo rwabo, gutyo mukaraba ko ibyo baciyemo bishobora kubasigira icigwa.
Sifatisa nicyo nari nagize, ubundi njye nkiri ku ishuri nakunda kujya muri bya mentorship club, ariko amaze kuvira ku ishuri nacyo njya kure yabyo, urumva sinda nkiba koci. Ndose rero abantu bamparukaja urugendo rwanyu mbene rwagenze, nanjye nacafatiraho nyine hama nanjye ngahaguruka.
Tuzogerageza tuze turagutumirira abo bantu.
mwamugize neza.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Ntabwo ndimwamugize ako nande nkageramo ndamutse.
Ego nta kibazo.
Ntabwo mbare kuramutsa abagenzi n'inshuti ariko baranyumva, na cyane cyane umuntu twiganye mu mwaka wa gatandatu wa Jamarindi yanaraye Tanzania. Nkaramutsa abo twiganye muri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega. Nkaramutsa kandi umwaka mushasha mwiza, yari iradukunda ni shefu de protocole muri premier ministeri Burundi wacu. Ego ngira murakeneye noramutsa n'abandi bose bari kubaranyuza abandi ku mazina ya Ndahira Gitera Elias turashaka kugitega.
Urakoze Elias, ngaho Igitega, ugira umunsi mwiza.
Ego wapfuye.
Ego.
Kuno wimanutsira nka movie za kibadashika rugo twana twose mbona twigize udushadipu kuri lenga nyinshi dore twose n'udusirimu respecting ubaho any overdose every time utsanze kenyera nkumenyera kado wanyweze na moni na bote na kiniki sangwa nuko za stop zanzi nijye morandi bredi wanyweze na moni na bote na kiniki Someone who can stop us in your and be ready. Ready. Anytime you want me, call me. Or I'm here, I'm no more bandy. I go to my fast bandy. Africa in a barandi. Baby, girl, pull up, pull up, pull up, pull up on me. On me. Inyama wamaye ko nayishunyeho igisigaye no gushyira amago abatuvuga mbamena amaso sinago promise inze benzi sinago isha madeni wankunze ukundi byanjye ni ubizi atuma nkora agahiti bebe wankunze na moni na bote na kiniki sangwa nuko za stop za zinirye morandi ready wankunze na moni na bote na kiniki sangwa nuko za stop za zinirye morandi ready ready anytime you want me call me urangira ira no mu bandi ndagukoma fansu mu bandi Africa in a barandi baby girl pull up pull up pull up pull up on me on me
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turasigaranye iminota 5 gusa kugira ngo duce tusozera kino kiganiro twari twaba hebeye ngo mutubwire uko 2022 muri komura bitangura nico mwipfuza cane cane ku Juge America yobashikira ko mukurindira rero iyo minota turabandenye turaba muhinga bw'ivyuma ndabona vyatugoye ivyama telefone twisigure ku batari bake bari bazi turungikiye ivyuma ntivyigera bisezerana ariko uko biri kose ndaziko twababwiye aho mushaka kurungika ivyifuzo vyanyu mushaka kurungika kuri radio ya Charubaze gmail.com nimwabirungika tuzobibona kandi tuzoshika kuvyo tuzoba dushoboye canke naho mukaturungikira kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri gatandatu indwi ubusa umunani umunani kabiri ubusa mushobora kandi no kutwandikira kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Yeah. Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise Pascal ku murongo wa telefone nawe wa nyuma twakirie. Pascal ikaze ku Jugi Amerika.
Oh, ni Patrick.
Patrick, uratwihanganira ikaze Patrick. Uherere he?
Ndi muri Zambia.
Muri Zambia haravugwa maki?
Muri Zambia na mahoro n'umutekano twashimana.
Mhm. Watangwe neza umwaka mushasha 2022.
Eshene kuri twatangwe neza.
Mhm.
Ego
nuko rero hanyuma ico wifuza ijuru rya Amerika rizo gushikira ko mu 2022 ni cahe?
Oh, nuko ngumwa mudereza makuru ijya nino mu rero cyane.
Mhm.
Kugira ngo umwanya twagiye cyo dushikirije haba kuri telefone.
Mhm.
Ego
tu zobi korera ko
cyane
urakoze
cyane umwaka
urakoze cyane gose
ego
ugire na wewe umwaka mwiza kandi uzororanigwe ngaho onyuri
murakoze cyane
urakoze cyane gose akaririmbo ni Puppet ka King James mu Rwanda.
Umunde nunge kure numbiru nyongorere urukundo rwigaragase momeze mwite mapupete tesikokete simaga kukureba kukureba njewe nza kube
kanino kuri Puppet ya King James duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi dushimire mwebwe mwese mwa mwatonkiye nimero ntidushobe kuhamagara muri adutunga ivyuma nkibisezerana kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro na Ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma mu rubandanye mutungikira ico mwifuza ku ijuru rya Amerika yobashikira ko mu 2022 mucishije kuri radio yacu arobase gmail.com tuzoronka ubutumwa bwanyu je turaza gusubira saa 12 ku makuru azo bagezweho mu Kirundi no mu Kinyarwanda cane cane turaza kwibanda mu karere mukurindira mugumize umurongo ku ijuru rya Amerika kandi umwaka mwiza 2022
kure umu